Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Mijimbere. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 90 mwaka wa 2023 tubahaye ikaze mu makuru twabateguriye ayo nayo aza kuba agizwe n'izingingo nkuru zikurikira abasirikare barungitswe gufasha mu gihugu cya Congo barasaba ko boronswa indege yo gufasha mu kujana kwa muganga abakomeretse ni nyuma yaho bamwe muri bo bitavye imana bariko bajanwa kwa muganga kuko bamara iminsi myinshi mu nzira mu byo bakora ariko bikaba bidashimwa n'abakongomani b'abanyamurenge bavuga ko babasahura mbere bamaze no kugandagura bamwe muri bo bakabifata nk'ugushaka kubandanya umugambi wo kubahonya muravyumva murano makuru Mugisagara cha Bujumbura abanyagihugu barasaba ko ikibanza cyo gushinguramwo abitavye imana cyo subizwa mu bintu ya leta kuko batakigira aho bashingura babo bakagiriza musanteri yahahora kuba yarahatanze biciye mu biturije Mugisata cy'inkino nkuko bisanzwe ku minsi ya mbere muri basketball urunani na Gymkhana niyo izotana mu mitwe mu bagabo Gladiator ikine na Le Gazelle mu bigeme mu gice cya nyuma cha playoff mukanya nido musangwe ikaze
Inzamba
Turasubiye kubaha ikaze na imeje kubabwira abasirikare barenga 10 baguye mu ntambara zabaye mu ndwi heze mu gihugu cya Congo mu ntara ya Kivu batanu muri bo baguye mu nzira bariko bajanwa kwa muganga abasirikare bagenzi babo basaba ko leta y'u Burundi yotegekanya indege yo gutabara mu bihe nk'ivyo kuko bigoye kumarana iminsi irenga ine abantu bakomeretse bariko bajanwa kwa muganga Idonido na Bonfils Niyongere
Abasirikare basaba ko abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Congo boroswa indege utabara indembe no kwanyarukana kwa muganga na muri batayo ya 64 ya Timis bari bagiye kuzana abapfuye n'abakomeretse mu ndwi heze bari bapfiriye mu ngwano zabereye ahitwa Naombi mu ishamba rya Itombwe mu ntara ya Kivu yo mu Manuko bavuga ko batanu mu bari bakomeretse bahavuye basandabira mu nzira bariko bajana kwa muganga bakababazwa nuko bamara iminsi irenga ine bari mu nzira imbere yo gushika mu Burundi bazanye abakomeretse bakavuga ko abo bakomeretse baba bahawe ubufasha bwa mbere butangwa n'abaforoma bari kumwe n'abasirikare ku rubuga rw'ingwano cyo kimwe n'abandi bafasha abaforoma bita Brancardier basaba igisirikare cy'u Burundi gutanga zakajugujugu zica mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo kugira ngo bakize ubuzima bw'abo basirikare buzimanganira mu nzira bariko bagerageza gushikanwa kwa muganga amakuru atangwa n'abasirikare abandanya avuga ko abasirikare bari mu gihugu cya Congo mu ijoro ryo gatandatu ushire w'Imana harungitswe abandi basirikare bagiye gufasha abasaza mu gihugu cya Congo bagera ku 300 abasirikare bakaba bakuwe mu ikambi ya Mabanda bita muri kino gihe Sport 4th Division cyo kimwe n'ikambi ya 421 y'abakomando y'i Kayero muri komine Mpinga Kayove intara ya Rutana uruganda rwa Kadiri Nzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Floribert Bigereke avugira igisirikare kugira ngo atange umuco kuri aya makuru atangwa n'abasirikare ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze Bonfils Niyongere tukiri ku makuru y'abasirikare abasirikare barungitswe muri Congo abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bariyamiriza ingabo z'u Burundi zarungitswe muri ico gihugu bavuga ko babica bakongera bakabasahura babaziza uko baremwe bagatinya ko abo Barundi baje kubandanya ihonyabwoko bariko barakoregwa n'indi migwi ya Congo abo banyamurenge baritabariza basaba ko bokingirwa ubwo bwicanyi n'inkuru tubaza mugenzi wacu Josephine Johnson Munzimana
abanyamurenge bataka bagatakamba bavuga ko abasirikare b'u Burundi bagiye muri Congo barengana izindi ngo zose z'abakongomani bagaturiza abanyamurenge ngo babiba urukomba amazi amatungo yabo inka zikicwa zikaribwa eka mbere n'impuzu z'abagore ntibazigera umutwe ikindi abasirikare b'abarundi ngo bagenda bambaye umwambaro wa gisirikare cya Congo bakibaza icyo abasirikare b'akarere bagiye gukora umviriza umwe muri abanyamurenge akaba yabivugiye kuri radio gakondo
kuva mu rubirizi ukagera igahora hatuye umunyamurenge hari imihana myinshi y'abakure ifite amazu yosha isi kinga wanyaga isi tamatunga wakwangiriza aliko wabu ya murugunga warundi barinda wagira kukika hororo haa kizu chumupurelo haa mupurelo menye kwa warundi wa haji miusi wagira kuhusuza wanya mwenge gambele miusi washika watu ikamazwe waturage bijika za waturage waradirja ugezewa masa uya mahuzi ya wagore inga wazaa ya se zizi kikiwa kilimu ikongwa na mahuzi ya wagore ni inga wanyewa zizi na wazo murundi zagi ya kwizi na dikia kongo kumite sharja basi nyewe nizo wawa haibarabizi
ngo bafatiye kwiyica by'abanyamurenge biciye mu gatumba mu Burundi mu gihe bari bahungiyeyo ngo ntakizere bashobora kubagirira ikindi bavuga ngo nuko abasirikare b'abarundi barindiriye ifirimbi ya nyuma bagakora ihonyabwoko n'ubu tumwumvirize
cyangwa reka mbaze kino kibazo abantu bagomba kumenya ese Burundi ko kandi sore ufite kubwira abanyamurenge bari kwatugira umutekano minene imbaraga n'umutima mwiza barundi babone abanyamurenge mu minembwe babuze kwa musha abanyamurenge bafite mu gatumba ku gihugu cyabo bishwe nababo n'ubu nyine bagitunze mu gihugu batwiciye kidoma kwabwira ntabwo abarundi bari mu minembwe kuri komande mu Burundi kuko zibahari nkabo bahari nk'abantu baje kwegeza kitaka ite desharge basinyira leta Kongo zitegereje ordre ya nyuma yo gukora itebatere kompanyi zine z'abarundi zari zambaye iteni ya ipardes ikompanyi zitatu z'abarundi nizo zaba zambaye iteni y'uburundi bamaze kugera mu minembwe abarundi baravuga ati twebwe igikorwa turi gukora cyo gutema abantu ariko nyine amakuru dutegereje ni uko leta ya Kongo irabategurira teni icyatumye ari amasaha arenga ni uko bategereje iteni iri Bukavu kugira ngo bandike abasirikare b'uburundi bose zirabona kuziri mu minembwe nibamara kubona iyo iniforume nta kindi kiba gisigaye barakora umugambi w'icyo baguze
kubera izo ngorane barimwo urwego rw'abahumure bita le notable mu rurimi rw'igifaransa rwarandikiye kugenekezo rya gatanu nzero uno mwaka iketo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari nawe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko rumumenyesha ko hariho umugambi w'ubunyabwoko rishobora gukorerwa abanyamurenge rigakogwa n'igisirikare cya Congo gifatanije n'icy'u Burundi uruganda rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo agire icyo avuze kuri ibyo byagirizwa igisirikare cy'u Burundi
arakoze na Josephine Jones Nkunzimana tugaruka hano mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Ruziba zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura barababazwa nuko ataho bagifise bashingura babo igice kimwe caho bahora bahamba abantu cahawe abantu bahubaka amazu kino gihe bagasanga bariko bahamba mu mva zisanzwe zihari bagerekeranya abapfuye kubanje basaba barongoye igihugu kugarukana ico gice cahawe abubaka babanje gufumbatisha mu staneri yahora inkuru nayo tuyibaze Evelyne Mukeshimana
ni kukaburi mu Ruziba komine Muha muri zone ya Kanyosha abanyagihugu baho bamenyesha ko mustanteri bampoye Abdu yahora arongoye iyo komine yatanze igice cy'iryo tongo ry'abapfuye ubu rero ngo bagira ikibazo caho bahamba babo aho bagerekeranya abapfuye mu kinogo cari kihasanzwe
hagitwara umustanteri yitwa bampoye Abdu yaciye afata ako kaburi agacamo kabiri uruhande rumwe avuga ko azoruhaba kwizatunga nibo baruguze agasiga akandi gace gatoyi ako gahimba gakemeka abantu bahambamwo rero bamaze kuba bagahambamwo karuzuye upfuye bagereka ku wundi baramena bakagereka ku wundi aho mubona aho hose haruzuye ntahasigaye upfuye bagereka ku wundi hanige bazura akiri mubisi yatari bahetse no kubora
abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu gukora igishoboka cyose kugira ico gice cya kaburi cyatanzwe na musitanteri hahura kigarukanwe gutyo baronswe aho bahamba mu iteka
twagomba gusaba mutabizi umukuru w'igihugu batugarukanira aho hantu twebwe abanyagihugu twabuze aho duhamba twabuze aho tujyana iyo tuva kuko nta buryo bwo gutwara umuntu ku mpanda dufita twogendayo gute ku mpanda tutaronka n'icyo tujya twirarira inzara tukayirigwa tukaburanisha tukaburira abana tukayirigwa tukaburanisha tukaburira abana dutakambire mu dufashe gusaba ako kaburi ka Ruziba bakaduhe kose n'igice cyo hakurya bakidusubize
Radio Inzamba gateka kawe twagerageje kurondera naho abandi Ferdinand arongoye quartier ya Nyabugete isanzwe irimo ako kaburi kwagira ico ashikirije kuri ico kibazo turamukena
Evelyne Mukeshimana tuve muri quartier Ruziba tuje muri quartier ya Buterere ahavugwa amazu yegereye ahatabwa imyanda agiye kubomogwa kubera izo bibanza bitagenewe kubakwamo izo zashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako Dieudonne Dukundane mu rugendo yari yagize muri iyo zone kuri wa gatandatu heze ari kumwe n'abajeje intwaro abanyagihugu bahaba basaba leta umuzibukiro imbere yo kubomora amazu yabo ido ni dona Edi Claude Ninazwe
mu rugendo yagize kuri wa gatandatu muri zone Buterere umushikiranganje ajejwe inyubako asigura ko amazu yubatswe impande y'ikibanza cy'igihugu cyo mu buterere zizoca zisambugwa kugira abakingire abahaba. Mushikiranganje Dieudonné Dukundane avuga ko bafashe ingingo muri leta kugira batunganye neza ibisagara.
Kuba nk'izi nyubako zozo tubonye ngaha impande y'ikibanza gikomeye cy'igihugu zizoca zisambugwa kugira dukingire abahaba kubahiriza n'iteka ry'igihugu, twafashe ingingo muri leta yuko dutunganya neza ibisagara byacu. Ntitushishikare tugabanya amatongo yo kurima, igisagara kibandanije ciyagura uko kimeze mu myaka 30 iri imbere, ntaho kurima hazaba hagisigaye kandi amazu abantu ntibayajya.
Ariko abo banyagihugu babona ko ari umugambi wo kubanyaga amatongo yabo babayemwo kuva kera. Umwe mu bahaba Adoma Ubutoke, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, kuba ari ku isonga ry'umugambi wo kubanyaga ayo matongo.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yaheruka kuza agirira ngaha inama kuri ayo maparasere, nyine hariho igice cy'umaparasere gitumbeye haruguru y'ibarabara rya Airport. Ahantu baje baravugana, havugana Mère de la Ville na Mustanteri na Shefu Karaki, bavuganye hagati yabo mu ibanga, nta n'umwe nyine n'igihugu bigeze baha ijambo, nta n'uwo bigeze bumviriza. Biboneka yuko bariko badinami nyine bashaka kutwomora kugira ngo bakingire abo bantu bari amaparaseri y'abandi kabiri kabiri. Tubona yuko Mère de la Ville ashobora kuba yari igitugu kugira ngo bafashe ahantu badakuvuga ko ari mu bintu ya leta kugira ngo izo paraseri z'abandi bagurishije n'amafaranga y'abandi bariye, ntihadosiye kuvugwa bwende mazima yongo.
Basa umukuru w'igihugu kubafasha kugira baroswe umuzibukiro nk'uko abandi bahakuwe bawuhawe.
Turatabaza umukuru w'igihugu adutabare kuko hantu tubaye mu buterere muri seri ya gatatu. Bitayeko kandi abantu dusanze tuba hari ayo mabasi ya sitemu abari basanze bahaba barabahawe imizibukiro kugira bahave, ariko twebwe ntibigeze baduha imizibukiro. Twabaye kuva kuri basogokuru bari basanze baba ngaha.
Kuri icyo kibazo Radio Inzamba Gatega kawe ntiturashobora kuronka umukuru w'igisagara cya Bujumbura kugira agire icyo abivuze ko
mu bumanuko bw'igihugu naho bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo n'umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika muri komine n'intara ya Rumonge baratabaza. Abegeranijwe mu kigo citwa Semina muri iyo ntara nyene basaba ko boroswa ahandi bimurigwa kuko babayeho mu buzima bubi cyane. Ido ni Ido na Pierre Gahungu.
Inzara, ubukene bw'utuzu twa sugumwe, ukuribwa n'imibu ni bimwe mu bibangamiye imiryango 32 yegeranyirijwe mu kigo cyitwa Semina kiri impande ya sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge muri karitsiye Kanyenkoko yo muri komine n'intara ya Rumonge. Ingorane ziriko zirongerekana kuva imvura itasuye. Iyo miryango ivuga ko itagiraho ijyama, ko abagabo, abagore hamwe n'abana baryama mu kibanza kimwe, ikibanza cyahora gikorerwamo amanama.
Ari muri Semina twebwe tubayeho nabi, bimwe biteye ubwoba, abana, abakuze, abagabo n'abagore bose baryama hamwe, bimwe biraturya tukabura aho tujya kwifasha. Iyo umuntu agombye kujya mu kazu ka sugumwe haranuka, rero twebwe turavuze dushyira nayo tumira, birateye ubwoba uri kuraba aho abantu bashika 30 ibiba hadasakaye, ata amazi akwiye ahari yo kunywa, nta misegeteri ihari. Nibyo yemeye yarigeze kudufasha ariko cyamaze umwanya mutoya cyane.
Abo banyagihugu baremeza ko abajejwe intwaro mu ntara bari babemereye kubimurira ahandi. Uwo murongozi w'intara yatomora ko bazokwimurirwa ku mutumba wa Mutambara wo muri zone Gatete iri muri komine n'intara ya Rumonge, ariko umwizero wamaze umwanya urumira umara. Basaba ko abarongoye intara boshitsa ivyo biyemeje.
Twebwe rero abo mu ntara baragerageje baratubwira yuko bagomba batwimure, ariko ntizigeze bikorwa, ntituzahe ingorane zabereye. Twasaba kunyine cyubahiro umukuru w'igihugu twarumvise yuko bucaza mu Rumonge. Twebwe rero twashaka yuko tumusabe n'ukuri nawe nyina n'umubyeyi, mwiyumvire umubyeyi, ababyeyi babiri kurara mu bana, mwiyumvire kuba ubayeho utazi ute ejo uzofungura iki, mwiyumvire ukuntu biba bimeze, ukuntu biba byifashe. Twamusaba yuko yatugarukira, twamusaba yuko n'ukuri bokumva ikigongwe, botwumvira ikigongwe, natwe tugashobora kuva ngaha muri kino kibanza.
Abo bateshejwe izabo n'imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika barabo ku mitumba ya Kanyenkoko, Bafurba na Nkayamba ni muri komine n'intara ya Rumonge. Mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze, Consolateur Nitunga yahora arongoye intara ya Rumonge niwe yari yamenyesheje imbere y'ibinyamakuru by'u Burundi ko abo banyagihugu bagiye kwimurirwa mu kindi kibanza bateguriwe na leta, ariko gushika ubu nta kirakogwa. kuri iyo myidogo yabo bateshejwe izabo uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe tukaba twagerageje kurondera kuri telefone buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba kugira ngo agire icyo ashikirije ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba turabandanya no makuru mu gisata c'ubutunzi n'intwari bereye abanyamitahe kizigenza bitarukira barungikiye kuri no wa mbere ikete ubuyobozi bw'izo bitaro. Muri iyo kete abanyamitahe bashira habona ibimenyetso byerekana ingene izo bitarukira biriko biratemba. Kubwo umushingo wa manza Gustave Niyonzima akurikiranira hafi ku rubanza, bimwe mu byo abanyamitahe bafatira ko nisohogwa mu kigega cy'amafaranga atagira insiguro, abakozi bafise ubumenyi bukwiye babandanya bahava no gucegwa guhemba abakozi b'ibitaro. Abanyamitahe basaba gusubira gushirwa mu itunganywa ry'ivyo bitaro kugira bafashe amazi atararenga inkombe kurikira.
Muri ivyo byose bavuga muri iryo kete baranavuga ico bo kwita ukudahemba abakozi hageze bagacegwa, bakavuga abakozi bamwe bamwe bashoboye kugenda kubera nimba utakiri wose bakerekana ingene hatabaye gusubiramo amasezerano y'ico two kwita amakontra sekereza France maradi muri uno mwaka, bakerekana amafaranga asohoka adasiguwe akaja no ku bantu bo kwita abaforomiseri effectif, bakerekana anayandi mahera agenda haciye mu byo no kwita gutanga amafiri facturation atabaho kuba mu bintu vyaba atavisionnement, bakerekana ingene hari raporo dodite yo mu kwezi kw'icumi mu 2022 yafanye ivuga yuko imbere y'ukwezi kwa kane umwimbu n'ubutunzi byari bimeze neza ko atanikosa ryabaye. Iyo raporo bakayima ubugenduzi bukuru bwa leta inspection generale de leta, bakerekana ibintu byinshi by'imiduga itakigenda, imiduga ibiri kuri gatatu yanzwe gukoreshwa ikiri ngaho, amasikaneri y'ibitaro abiri atagikoreshwa ari antane, amagrupe elektrogene abiri kuri atatu yose akagikora ntakoreshwe. Eka bakerekana n'abantu benshi bakomeye baba bakora mu kazi basiba ata mpamvu iboneka, bakerekana amasinyatire y'amakontra dire indeterminasinywa na direksiyo yayo itabifitiye ububasha. Rero n'ibintu byinshi bavuga muri iryo kete, hama bakanasaba yuko bosubizwamo nabo baka icyo twokwita bakaba associé à la gestion kugira bashobore kugufasha ibyo bitaro ntibihombe. Rero mu mpera bagasaba nyine kuko rya muganga Christophe Saha kugira nawe ashobore kuza guterera agacumi ku bumwe.
Naye mu gisata cy'ubutungane urubanza rwaciriwe umumenyeshamakuru Florian Irangabiye rwo gufungwa imyaka icumi ngo ni ikimenyetso kitabesha yuko ubutungane bukibohewe amaboko imugongo. Numwihwezo w'urongoye muhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Marie Louise Bayicako ntakekeranye yuko Florian Irangabiye ariko agiye vyumviro vyiwe, agasaba umukuru w'igihugu kurekura Florian Irangabiye atagisabwe kugira ashobore gusubira mu muryango wiwe kurikira.
Icambere coco turavye naho tutoja muri byinshi, Florian n'umukenyezi afise umuryango. Rero umukenyezi wese akaba afise umuryango, akaba ari kumwe n'abana biwe, hanyuma kandi ashobora ariko ararondera agacaja muri ibyo byo gupfungwa ntibyo reka kubabaza umuntu n'umwe. Hanyuma ica kabiri ni uko twimvira yuko by'ukuri ararenganijwe. Yari yabivuze haheze amezi make mu kuri igihugu ati ubutungane bw'i Burundi ntibwuzuriza abanyagihugu by'ukuri, biramutera n'intuntu ararira, ariko twifuza yuko yogira icyo akoze kugira ngo ibyo bintu ntabwo umuntu bisubira gushikira. Biriko birashikira Florian muri uyu mwanya, ibintu yagirizwa agacibwa iyo myaka cumi bavuga ngo yahungabanije umutekano w'igihugu n'umumenyeshamakuru. Mugabo si ukubera yuko atavuga ibyo abari ku butegetsi uno munsi bifuza kumva kwaca yitwa umuntu ahungabanya umutekano w'igihugu, kandi amatwi adusumira nta n'ibyemezo biriho by'uko ibyo bintu yagirizwa byamubaye ko yabikoze. Aho twagiye kubona rero ko ibyo bintu mbere bitari mu nzira yo kugira ngo bagire ubutungane bwigenga kandi ubutungane butunganiriza abanyagihugu, yaraje afatirwa i Bujumbura akipfunzwe by'agateganyo, baba bamujanye i Muyinga kure ya habiwe bari kure yaho azoburanira kwera afise umuryango wiwe imujumbura kwera afise abana biwe bari kujumbura kubera ikiranda kumujana hari imuyinga batabwira ngo bamubabaze bamuhashe bamu byukuri bamutunduze cyo dusaba ngo ubutungane nyakuri busubire mu kibanza Floriane arekugwe kuko ntacazira kandi ibyo o nibintu no mushikiranganje ubutungane arabishoboye kubasubizamo akabivuga ati ibi bintu si byo nibishoboka cyane mukuru w'igihugu wenyene ko yamaze kubibona nabihindure
Marie Louise baricako arongoye umuhari w'abakenyezi inamahoro mu makuru yaranze inkino mu ndwi twaraye dusozereye muri basketball imigwi y'urunani na Gymkhana mu bagabo hamwe na Gladiator na Ligazelle mu bigeme niyo yaronse uburenganzira bwo gukina inkino za nyuma za playoff turagaruka no kwihiganwa ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko iriko ribera turagaruka no kwihiganwa ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko ririko rirabera ibujumbura kuva ku munsi wa gatandatu mu rukino rwa tennis inkuru ya Alexandre Niyungeko
Iryo higanwa ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu rukino rwa tennis ryatanguye ku munsi wa gatandatu genekerezo rya Ndwinzero uyu mwaka ku kibuga cha Entente Sportive y'ubujumbura ikazorangira ku genekerezo rya 15 ku kwezi nyene ibihugu bitanu arivyo Kenya u Rwanda Uganda Tanzania na Djibouti hamwe rero n'Uburundi bwakiriye izo nkino nivyo vyitavye hakaba hahiganwa abana badashika n'imyaka 14 n'abadashika n'imyaka 16 muri basketball naho imirwi y'urunani na Gymkhana mu bagabo na Ligazelle na Gladiators mu bigeme niyo mirwi yaronse uburenganzira bwo kuzokina inkino z'igice cya nyuma za playoff urunani rwatsinze Remesha inkino zitatu kuri zine bakinye ni mu gihe Gymkhana yo yatsinze Dynamo inkino zitatu zikurikirana zose Dynamo idakozemwo Ligazelle nayo ikaba yatsinze inkino zitatu kuri zine bakinye na Young Sitters Gladiators niyo yorohewe kuko yatsinze urukino rwa mbere bakinye na Message Ngozi icitsindwa impaga inkino zose zikurikira kuko itagarutse ku kibuga aho nyene muri basketball mumenya ko imirwi iguma yiyubaka mu kurondera abandi bakinyi bazokina mu higanwa ryo muri uyu mwaka inyuma yaho umukinyi Chuma Totono we yahora akinira mu rwi wa Lezipo agiranye amasezerano na Dynamo ngo azayikinire muri uyu mwaka kuri uyu wa mbere niho vyamenyekana ko bakinyi Clovis na Cholo Mulondani bahora mu runani nabo bagiye gukinira mu mwaka uza umurwi wa Lezipo ni mu gihe umurwi w'urunani nabo wamaze gutwara umupivo wa Dynamo Mamadou Diome aturuka mu gihugu cha Senegal urunani rukaba kandi rwararonse umukinyi ava mu gihugu cha Zambia Elijah Mukebarayi urunani na Dynamo mbere imirwi isanzwe ikebana bikavuga ko iri kwirarondera kwikomeza bidasanzwe ngo n'abandi bakinyi boba bari mu nzira baza gukomeza iyo mirwi
Arakoze Alexandre Niyunge ko ni no kuri aya makuru y'inkino dusozereye aya makuru turabashimiye mwese abari ko baradukurikira mwakoze abamfashije kwegeranya aya makuru sinyo ni jimbe nariko ndayabashikiriza ndabikebanuye mugira amahoro iwanyu